dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
amushinga he ya gatungurwasa murakoze cyane bose kukanya mu hayi radio ijwi ry'America nashaka cyane cyane tuvuge kuryane ziri mu mugambwe CNL hari abagize biro politike y'umugambwe bakoranye baragena umuyobozi mushasha uyu mugambwe umufasoni yitwa Imakule ntacho ba kimvuna iryo genwa giwe mwebwe mwajyakiriye gute
kandagenwa n'ubuswakanye nk'ubundi bwa mbere na mbere cyo mwomenya nuko ibiro bikuru by'umugambwe bitwagwa n'umukuru w'umugambwe ni washaka kubituma ko cyanye bigatuma ko ni n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ariwe abuserukira imbere y'amategeko iyo hapfuye umukuru w'umugambwe nta biro bikuru rero byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo kiretse ako kagumbi k'abantu cumi kiyitangwa niyo biro ubwo nibyo biro bikuru by'umugambwe mu gihe biro bikuru by'umugambwe bigize n'abantu 25 ntawe uvuga ati iyo nama bavuga ngo barakoze ntawe uvuga ati yarongowe na naka ibyizwe byari ibi n'ibi n'ibi badutse bavuga ibyo nyine bitwaje ngo sindi hafi bagaca bavuga ngo rero ngo ku kibazo cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara aho bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri Tanzania bibaza ngo ncamerayo ibyo rero na mayeri bariko barakorana na CNDD-FDD n'umushyikirangaji w'intwara yo hagati bariko barakoresha ngo ibyo byose ntaho bishikana na hatoye
ariko muravuze ko umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusumira ivyo biro nyene bivuga ko vyabakuye muri ico kibanza
yikura bisunze ingingo yihe itegeka irihe ega kugira ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe atari ni mu gihe aba yapfuye mu gihe batagishoboye kurangura amabanga kubera kumbure ubugwayi cyane kubera iyindi mpamvu none sindiho narapfuye sindi muzima eske ndagwaye ndasinzikaye ku buryo ntaurangura ibikorwa byanje sinonda ku kazi ka misi yose none icyo bisunze ndabo nibike kugira bavuge ngo ikibazo cy'umukuru w'umugambwe kiragaragara
mu birego
abategeko babesha ngo bahagarariye ikurikizwa ry'amategeko baragumutse ahubwo bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse
mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agenga umugambwe gushikaho haba n'ubwo bakwashaka kuba ubwicanyi hagati y'abari umugambwe ari nacyo cyatumye ubushikiranganji bw'intwaro hagati buhagarika ibikorwa by'umugambwe nk'uko byatangajwe ivyo birego vyovyo mubivuga kwi
nibaza ko ari ivyo bategura mu mitwe y'abavyo bifuza gukora n'ubwo bwicanye hari aho muri abwumva hari aho murumva abaryanye ngo bariko bapfumugambwe ivyo ni ivyo bitwaje kujya nyine umushikiranganji afata ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo bahurize mu bibuga by'umugambwe kuko intumbero yabo nuko umukambwe w'umugambwe wabuzimanganya basigare bakorera CNDD-FDD kuko nyine banyu bayikorera ibanga ubwo baragiye habona baronda rero inzira zose rero umugambwe rero ngufuta icyo baranavyivugi umushikiranganji nawe ariko akora nk'ibyo nk'ukorera umugambwe wiwe kuko ingingo yo guhagarika umugambwe mu bikorwa byawo ntawe ubasha yarabifitiye kira noneho kugira ngo umugambwe uhagarikwe gukora ibikorwa byawo ni uko uba warenze amategeko ntacaha na kimwe umugambwe wabwirizwa none ibyo umushikiranganji yagize wumva ari bike sicerekana yuko nawe nyine ariko arakoreshwa
muri iki gihe umugambwe urongowe nande
umugambwe urongowe ntacyewe n'umushikiranganji arabyimanga n'umukuru w'igihugu arabyimanga
abantu bakoresha amanama ni bande muramaze gukoresha amakoraniro muri iki gihe
nta makoraniro dukoresha kuko ingingo y'umushikiranganji yahagaritse ibikorwa by'umugambwe
hoba harabaye nk'utwigoro hagati y'izo mpande zose za CNL ko gusubira hamwe Terence Manirambona mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika yari yavuze ko uruhande rwiwe rwiteguriye kuganira na mwebwe mu gihe muba mubikeneye ibyo bintu biramaze kuba canke muba mufite umugambi wo guhura hagati yanyu
izo ni imvugo z'iwabo kubera babazi ibyo bavuganye nabo babakoresha mugabo twe twaranikiye umushikiranganji tumumenyesha yuko duteguye umwiherero kugira ngo tugucarane nabo bantu tuvugane ibibazo bikenye no hino haje ku mwihwezo w'abahinga kugira ngo bidufashe kutumbera ingene twotora umuti w'ibibazo bihari. Umushikiranganje aca bisukamwa amazi arabyaha ngo nibishoboka wakavuga ngo hakorana ngo biro bikuru by'umuganga byo muri 2019 akirengagiza yuko muri ibyo biro bikuru harimo abafatiwe ingingo bahagazwe mu mabanga kubera amakosa y'iwabo. Abo nabo ntidushobora kwicara rero ngo ni biro bikuru mu gihe bari mu bihano. Mugabo dukoze ikintu cy'umwiherero nabo bakajamo n'abandi b'indararibonye tugaca hirya no hino ibibazo ibyo n'ibintu byumvikana mugabo kubera umushyiranganzi azi ibyo bapfunditse aca azirikiraho kuryo ntabyo ashaka umuntu aca yibaza ikibazo none umushyikirangange agomba gutegeka umugambwe nagira ngo umugambwe niwo witunganya wenyine impanuro umushyikirangange yotanga ntiyoca afata yuko ari itegeko kuko umugambwe urigenga ntabwo ari umugambwe w'umushyikirangange ngo avuge ngo ntegetse uku ntegetse kuriya niho rero ibintu by'i Burundi byapararaganiye niho umuntu yibaza ati mbega igihugu none kiriko kiva kiriko kicaye abantu barahonyanga ibwirizwa shingiro mbona nk'ubone bagaca bitwa bacagaho bakajya ku isuzu ugenza ubone bariko barubahiriza ngo ikore ibigenzo by'amategeko bariko bararenganya abantu.
Murashikirije ibirego bivuga ko ubutegetsi bwabukorana n'urwo ruhande rwa CNL inyungu ubutegetsi bwoba bufisemwo nize
inyungu bufise murabona ko byose ari ukwigungira ko nuko bashika muri 2025 bari ku rubuga bonyene nta kindi bashaka nta kindi bifuza baranabivuga bamwe bamwe muri bo
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma ya yande hagati yawo ya mwebwe na Terrance Manirambo
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma y'abarongozi babo bemera bari inyuma yanje yaba bari inyuma yabo ba Terrance ndeka bakarabaye
igihe mwibaza ko ayo matati azorangira n'iryari igihe mwibaza ko muzosubira kuronka uburenganzira bwo gutunganya amakoraniro nka ryari
igihe nacyo twomenya mugabo twari tugumana ivyizere kuko ibyo byose naho umuntu yogerageza kwipfuka mu maso ngo ntabone ukuri imera n'imperuka arateka akakubona nibaza kumushikira nganje azote bakabona yuko ibyo ari karashigikira bidashigikirika bindi ntwaro yiwe akareka rwo nimba bemera yuko imigambwe ihari wenyine akwiye kuraba yoye kuvuga ikintu ngo acakore igihe ushane cyabyo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere yandikiye ababuramatari n'abamutanteri ngo bareke imigambwe yitegembye wenyine ejo bundi ku itariki 12 z'ukwezi k'umunani ingozi aravuga ati imigambwe yarayipfunye akagohe niyitunganye yisunze bwirizwa ryo kwa 16 z'uyu mwaka 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka none bigenda gute yuko twe twokwitunganya tugakora ikoraniro kaminuza wenyine yaduhaye uburenganzira bwo kurikora mu nyuma agaca yivuguruza ngo si ibyo mu ikoraniro ngo si ibyo ntanda kimwe ngo yemera ngo mubyavuyemo agaca avuga ngo twe tugume muri 2019 kandi ibwirizwa rigenga intwaro y'igihugu ritomora yuko uwo muprofesa agiye kuba 5/2022 twebwe ntidutere imbere atubohera amaboko imugongo umva taravuga ikintu n'igihujane cyacu ahubwo ngira ngo umukurira yarakwiye gufata ingingo akamuhaye ikibanza kimukwiriye kuko ariko aratukisha leta
mu gihe cy'amatora yaheruka mu Burundi umugambwe CNL wari hamwe ariko ntibashoboye gutsinda amatora ku bwanyu ingaruka izo ndyane ziri hagati y'imice ibiri ya CNL zizogira ku matora yimirije mu 2025 nk'izi
nibaza yuko nimba 2020 byagenze uko byagenze nuko abo batubye nyine bari baturimwo mu gihe batazo bari kumwe natwe nibaza yuko bizogenda neza gusumba
mu Burundi imigambwe yama yacanyimwo CNL si umugambwe wonyine ucanyimwo hariho imigambwe myinshi yacanyimwo ifise imice myinshi cyane gose ku bwanyu ni kuki hama hari imice hagati imigambwe vyarabaye muri Prona vyarabaye muri Fodebu eka vyarabaye n'umugambwe ko utetsi CNDD-FDD ku bwanyu ibyo byose byoba biva kuki
yuko intwaro ziri mu Burundi ni intwaro zamaze zishimiye iki kuryanisha abantu zigatonesha bamwe zigakumira abandi ni intwaro zidashaka yuko demokarasi by'ukuri ishinga imizingo yuzubahirize icyo abanyagihugu baba bashinze ni intwaro zijyaho niwashaka mu nzira z'igikenye naho biba byitwa ngo byaciye mu matora wari imvugo bavuga ngo guhinyanyura ibyo abanyagihugu bashinze sibyo geze ngo bitangazwe igikenye nicyo kiba kiriko kirakora mwene abo bantu rero baca bibera barondera inyungu z'iwabo uko amaro bariko araryanisha abana bariya kugira ngo bigumire muri ibyo bibanza ibyo bize bikaranga abantu niyo mvuga ni abanyepolitike turakwiye guca kenge umuntu akamenya yuko agiye muri politiki atagiye kuja kurondera amaronko yiwe agiye kurondera ineza ya bose muri icyo gihe nta muntu yokubwira ngo ucanemo na mugenzawe ngo we ngo aragukunda we ngo aragushyigikira uzi yuko icyo uharanira atari inyungu z'iwawe zibwite uharanira inyungu za bose ibyo yoguhendesha byose ntiwo bimwemerera
mwoba muri ko muvuga ko amatora yabaye aheruka mu Burundi atari amatora yagenze neza atari ubutegetsi bwavuye majwi abanyagihugu
niko biri uko n'ukuri
ubutumwa mwoha urundi ruhande rw'umugambwe CNL gushika umutumvikana n'inkubu
nimba bashobora kubwumva nobabwira nibakubita agatima mpembero bigarure kuko ababikoze imbere y'iwabo abamwe bamwe turabona ingene bariko barabaho mu buzima bwa misi yose si ibyo umuntu yokwifuriza uyu cyangwa uriya mugabo wahenda bari bazi yuko bashikanye muri paradizo nibaza n'abandi basubiza amaso inyuma bagasubiza ibirenge hasi inyungu bashaka bozironka biciye mu muganga gusumba bazirondeye ku gatwe k'iwabo kuko abazirondeye ku gatwe k'iwabo ntazo bashikiriye bari baje ko bazishikiriye mugabo uno munsi tubona yuko atazo bigeze bashikira
ikintu muri ko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo ku bwanyu ni nk'ibihe ibintu muri ko murakora muri iki gihe
twebwe dukora icyo tubashije tugerageza kuvugana n'abo bategetsi tubereka nimba bazoteba bakabyumva bashyira ukuri aho ukuri gushize boye kunangiriza imitima bitiranya igihugu n'umuganga wabo ku buryo ibyo bakora byose umenga bariko barabikora ku neza y'umuganga wabo gukora ibintu ku neza y'igihugu cyacu kuko imigambwe irabaye igahera mugabo igihugu kizobandanya icyo bakiza rero ni uko botahura icyo tubabwira bakareka gushyigikira abantu bariko bararondera kudurumbanya umugambwe ngo ni uko umugambwe wabo wo ubyungukiramo bakaraba ineza y'igihugu igihugu kizotera imbere kubera yuko abantu bose bamerewe neza abari mu mashyirahamwe mu migambwe cyangwa n'ibindi bashoboye kubana mu bwumvikane atandyane zihari niho igihugu kizajya kigatera imbere nayo kwamiza abantu mu nduru mu ndyane nibyo bakubaza ngo bariko baratera imbere ejo hirya y'ejo bo kwisanga bariko nabo nyine basubira inyuma
hari abantu bashobora kwibaza ko imvano ari indyane ziri mu mugambwe CNL aho kuba ari ubutegetsi bushobora kuba ari bwo buri inyuma yabyo ibyo mubivuga kwiki
yaba ari bitanguye uyu munsi atari ingendo twabonye kandi yashyikiye imigambwe nka yose yitwa yuko ikibura leta uvuze ngo ni indyane ziri indani mu mugambwe bwaba mu mugambwe bwaho nta ndyane zirimwo kandi cyo tuma injyane zihaba kuko sike kimwe naho bagwanira ibiti ati we hariya we hariya oya mugabe ibyo n'ibintu bikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi kira noneho none ubutwara umugambwe se ndetefite ntiyabyivugiye ngo uko yambwiye mugazi ntibuga ko yanabimbwiye sindabizi ashobora kuba yibaza ko ari byo yambwiye ngo ninjire muri CNDD-FDD ngo cyangwa nk'umugenzi wa CNDD-FDD ngo atari aho ngo nzobona bisigura iki kandi abivuze muri ibi bihe nyine urumva abo nabemera kuba inshoreke za CNDD-FDD nabemera kuba bo kwinjira muri CNDD-FDD kumbure baca bakoresha abo rero kugira ngo rero bavuruge abandi mugabe ibyo byose niko babigize iyo myaka yose iterambere ry'igihugu cyabikuyemo n'irihe
Agaton Rwasa murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatwe ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika mwakoze
murakoze namwe
twaronse kandi akanya ko kuganira na Terence Manirambona ku rundi ruhande umugambwe CNL mushyana he Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cyane tuvuge ku ndyane zimaze igihe mu mugambwe CNL ejo bundi mwara umurwi cigwa bikorwa mugambwe waragenye umufasoni Marie Immaculée ntacu ba kimbona mu kibanza cy'umukuru mugambwe ariko icyo kibanza umukuru wa CNL wakera wasaga tonda cavuga ko ari wiwe ibintu byifashe gute mu kigi
nivyo cyo ku mugambwe CNL umazemo mbere cyo bakikwiza umwaka wose ko cyari cyatanguye mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera nk'igihe yabona ku cumi na rimwe uko byifashe rero mu nshingamateka imagire nshoba kimvuna ntiyagenwe nk'uko umuntu kugenwa kuko n'amategeko y'umugambe atanga uburenganzira bw'uko iyo umukuru w'umugambe atagihari cyangwa yabwiye amabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambe wateguye ikoraniro ya kaminuza hano ukwe nasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga bimaze kugaragara yuko ategeka gukora ibikorwa ahabwa n'amategeko y'umugambe turasoma amategeko dusanga yuko uwuca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi ubwo nawe rero ni Marie Immaculée ntashobora kuyivuna kandi ko arongora ibikorwa abari umukuru w'umugambwe arongora ibiro bikuru by'umugambwe ubwo rwego ni rurongora umugambwe mugakabaja imbere gusumbya imyaka abandi niko amategeko y'umugambwe bivuga
muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu Burundi kandi aremeza ko ariwe akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushaka mwayifashe igihe yaragiye muri Tanzania mu kanya gatoya
iyo ngingo se yafatiwe kuko ikibazo kimaze umwaka wose ni utwigoro twakozwe kugira ngo kumbura icyuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushyiranganyi bugezwe kurikirana ry'imigambwe bamusabye yuko yohuza impande zishamiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turabatinda ahubwo bizobandanya hanyuma tubona ibikorwa biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bigihuye n'amategeko urumva rero ingingo ntihafashe kubera atarahari ariko twasubiye amategeko usha dusanga ari ibintu byinshi cyane bituma atabakishobora kurongora umugambwe nk'uko twabishyikirize itariki ya kane y'ukwindi muno mwaka ivyo bintu byose rero ntihashoboye kunabyisigura ko ngira ngo gushika uno munsi ntashobora yigeze abivuga ko niho rero twavuze tuti amateka y'umugambwe akurikizwa rero kugira ngo agaruke mu burongozi bw'umugambwe ibyakozwe kubera atahari byakozwe hisumbye nk'uko amateka y'umugambwe iteganya hisunzwe kandi ibyo yagirijwe atashoboye no kwiregura ngo abanyamugambwe bamenye uko byifashe
kuva aho mufatiye iyo ngingo aho umurwi nshingwabikorwa wafatiye iyo ngingo muvuga ko yagenye umufasoni Marie Immaculée ntacu bakimvuna ibikorwa amaze kurangura n'ibihe ingingo yafashwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati n'umutekano mu Burundi iracababuza
iyo ngingo by'ukuri yafashwe mu bihe bitoroshe kuko abagize ibikorwa by'umugambo bamaze gukorana bakabona yuko ibikorwa bisa n'ibyahagaze tukabona ingingo umushikiranganji yafashe ariko naho yasabye yuko wahoze ari umukuru w'umugambo yo gutarika abo bagiranye ibibazo akabyanka nase tukabisaba akabyanka iyo ngingo yaje mu bihe bitoroshere kuko ibikorwa by'umugambwe n'ibyahagaritswe twisunze iteka ryatanzwe n'ubushikiranganji rero gushika uno munsi ibikorwa nta manama ashobora gukorwa twarasabye umugambwe yuko yoha ibikoresho bya ngombwa keza gufata ubuyobozi mfata kibanza turanagenda mbere twamwandikiye ikete arifise uca dusanga uwo munsi ingoro y'umugambwe irugaye turasubiye inyuma urumva rero gushika uno munsi n'ubuyobozi mfata kibanza yaranse kubuha ibyo bikoresho kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bitangure kugira ngo duhe akaryo yuko ivyo vyanse ko atunganya guhuza inyankamugayo kwegeranya abanywanyi turabe yuko ubuyobozi ata kibanza bwogerageza kugira ngo bwegeranye abanywanyi dusubire ko amateka bitekanye n'uko ubushinganyi bwabisabye
kuvuga kuba urwo ruhande rwanyu tutarashobora kuronka uburenganzira bwo gutunganya amanama no kugira amakoranyo mu bisanzwe inyuma yaho hafatiwe ingingo byo babivuga ko ubutegetsi bwa leta y'u Burundi butemera bwo ubutegetsi bushasha bw'umugambwe CNL
nibaza ko kenshi bisigura kuko twebwe inyuma yo gufata iyo ngingo ubushikiranganji twamubwiye ko uhaza gukora umugambwe yasubiye kwandika ubushikiranganji amwandikiye aragira ibyo amusabye hamwe ubushikiranganji yatunga ko yanamwishuye no mu biganiro twumvise bahakiye kubimenyesha amakuru by'ino iwacu mu Burundi tubumva neza yuko avuga ati ibibazo uri gutegura ikoraniro ya kaminuza yumvikana yuko yabona yuko atagize uburenganzira bwo kwitegura kuko no kuya bitegurwe ikorwa ryisuri mu mateka y'umuganga uno munsi rero turarindiye yuko ababijejwe canke inyankamugayo zironka ako karyo yuko ubwo burongozi mfata kibanza bufata ibintu buzima kugira ngo tubanege n'ibikorwa kuko abantu baranyotewe gusubira guhurira mu ngoro y'umugambwe bakagira amanama abantu baranyotewe yuko basubira guhura bakaramukira nk'inyankamugayo atari kurabana ayingwe kugira ngo vyukuri umugambwe usubire wegerane dukore ibikorwa by'umugambwe ufite kuri amategeko ari karahari
mwihweje mugatohoza mukaraba mu banyagihugu bahurike umugambwe wanyu umugambwe utarasambuka CNL aho mubona bahengamye ni hehe umurwi bashikiye n'uwe hagati ya wewe na Gatangwasa
umugambwe ntiwasambutse kuko iyo hari kibazo iyo hari umuntu yakoze amakosa mu mugambwe agahanwa ibisigura ku mugambwe usambutse kuko ikibi gusa no kumuza kuri kintu kisunze amategeko urero amategeko yakurikijwe hama n'uwo yagize yagizwe ntaje kubyisigura ko n'umuse rero ntabwo ngo hari ngo hari ngo ruhande ngamihana hariya abantu kumure abanywanyi b'umugambwe baripfuza yuko basubira kugwa by'umugambwe kandi nibaza yuko mu buryo bw'umugambwe ntiba bakurikira umuntu bakurikira umugambwe hanyuma niho eza bikabandanye neza uko ni kwambi umunsi rero mutubwiye ngo kwa kanaka no kwa kanaka gusa mbwa hari ikintu kimaze iminsi kiboneka kandi giteye amakenga ni uko hari abantu bagize iminsi bagomba kwigenza ku banywanyi b'umugambwe ijya n'ino bakiyitira ngo unabashikiye agatogwana umuntu akaza nkane karatembera mu bucuti mu bagenzi cyangwa asangire umuntu agafana abantu bakaza kumufotora cyangwa bakakumubwiza ngo ari mu nama twabaza kuza bumva ngo n'abashikiye rwasa urumva tuntu mbe ngo ni bintu kudagaza ni kugomba kusenyurira abanyagihugu ku bandi kugira ngo bashwane kandi nizera yuko ibikorwa by'umugambwe nta nguvu zijyamo n'abantu bo nyine bagira bumva ko bateza guhurira hamwe mu mugambwe bakiyegeranya akamuze mushyigikira naka bakumva yuko bari inyuma y'ibyiza by'umugambwe iyo tubona rero ino minsi bikoraboneka muri ino minsi umengo agomba gutuma abantu bamushyigikire hama bahenze batere ingorane abandi mu gihe atatuba bavuze iyo tubangitiye amakenga ariko ikaboneka muri ino minsi yanina mu gihugu
mu kiganiro twagiranye araheze amezi nk'abiri mwaratubwiye ko mwifuza ko hoba ibiganiro hagati yanyu n'urundi ruhande rwa Rwasa agato mu kiganiro umushyaka ntahe agato Rwasa nawe yaduhaye uyu munsi avuga ko nawe nyene yoshimishwa no kubona ko impande zose zisubiye mu biganiro icyo cyiyumviro mu kivuga ko
ibyo biganiro byaranse kuko nimba yo byibuka nawe nyene nuko yarafutavuganye twegeranye itariki 18 zo kwa kabiri niho habaye intambuko ya mbere yo kwica cyane ngo tuvugane ibibazo byabaye tagira kuba umugambi haciye amezi ashika nk'atandatu mbere wanashaka arabona ko yagize ikosa aradusaba n'ikigongo turi mu nama y'ibikorwa by'umugambi mugabo nticyabujije ko mu nyuma ko gwayandi makosa menshi gutegura amakoraniro kaminuza atisunze amategeko gukura abantu atakintu kimubagiriza twige ubwashu itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu icyo gihe twamusabye tuti naze twishaye tugire ibiyago kugira ngo ibibazo bihere bukeye kabiri acatsoye ingingo yo gukura abamusabye ibiganiro numvise rero byotangaza yuko hakugwa ibintu nka bene byonye ukumva umuntu ngo nifuza ko tuyara kandi ari we utwigoro twose tubere gusubiza hamwe no kuyaga biciye mu mugambwe yabyase mbere akabigurizamo nibaza yuko rege uno munsi yodufasha kugira ngo umugambwe ntugire ibibazo bitandukanye ugume umengo uruganiye ahantu hama ahe ububasha ivyo bikoresho kugira ngo ubuyobozi bufata kibanza nabwo bugerageze kubuza abantu kukumva wewe ko byamugoye byamunaniye ariko twifuza yuko abanyamugambwe bokwegerana kugira ngo twitegure ibindi bikorwa biri imbere kuko ni vyinshi cyane
ivya neza umugambwe SNL ziramaze igihe nk'uko namwe mwavyivugiye mbega abarongozi uyu mugambwe haba ku mpande zose barabona ingaruka izo njyane zishobora kugira ku matora yimirije mu 2025
twebwe ubwacu nk'abagize ibikorwa by'umugambwe ingaruka zo zizogura mugabo nibaza yuko hakiri kare kugira ngo umuntu abone yuko zoba nyinshi gusumba kuko n'umunsi umugambwe usubiye kukiza ugakora ibikorwa by'umugambwe abanywanyi bagasubira bakitunganya twoja mu kigambo nk'abandi n'indi migambo yose ariko ibi tubona iyi ngendo uhazora ngo umugambwe aguma azana yo kugomba gucanishamo abantu ko twonijyaniyo mu gihugu niyo aho gufise inkurikizi mbi cyane twifuza yuko yoyihagarika ku neza y'umugambwe no ku neza y'igihugu kugira ngo by'ukuri umugambwe senere witunganye hamubandaranye gukora ibikorwa bya politiki n'indi migambwe iri bugiye guca uburundi muri icyo gihe rero ntacyo tubuza yuko umugambwe ugumana igicuza ryawo mu gihugu mbere ukanakorana byiza gusumba ibimaze gukorwa mu myaka iheze
umushyira ntaye agato Rwasa arabandanya kushyikira ibirego bivuga ko mwebwe mukoreshwa n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi ibyo birego mu bivuga ko
naho rero hari bihushane nta muntu yovuga ko keneye ko abantu bayaga hama akaza kubagiriza ibintu gutegera ibyemezo nibyo byagiriza nyine yatanguye kuzana mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze ariko nta cyemezo na kimwe yigeze aronka ni nazo yasabiye n'ikigongo avuga ati jye murambabarira nakoreye ku makuru atariyo urumva rero kumva bicuvuga uno ntihigeze kumbure yibuka ko yanabivuze ntihigeze yibuka ko yanabivugishije ibintu byiwe urumva umengo tu akumahandi nyine mwishe gihumba yuko byagiriye nibaza ko yongena ari nziza mugihe yifuza ko iba yifuza ko muganga by'ukuri ubanda ikora kandi ukabaho nkuko ayo muganga yabyifuza
mu kanya gatoya cyane ngose mugihe mwoba mufise ubutumwa mushikiriza umushikana agatondo rwasa bwoba ari nkubu
ubutumwa bwa mbere twamushikiriza nuko ko atashoboye kwiyegura kuvyo abagize ibintu by'umugambe bamwagirije tumusaba yuko yoreka umugambwe ariko by'umugambe bikabandanye kuko umugambwe ufise ubuzima burebure burengeye bw'umuntu nico gituma tumusaba yuko rero yakoze ibikorwa bitari bike mu myaka yahera uno munsi nimba bitagishoboka yoguza ko abandi ibikorwa bibandanya ku neza abanyamugambwe no ku neza y'igihugu nico ndamusaba yuko rero tukamusaba yuko yo ireka ubuyobozi fata kibanza nabwo bukagerageza guhuza no kunga inyamugayo usumba ibyo tubona uno munsi umengo haba agomba kuzitatanya kandi tubasaba yuko yokumva neza yuko ari inyamugayo atashobye konona ari inyamugayo aguhura n'ubundi mugenzi bakayaga ari inyamugayo ufasha igihugu twese dufite uburenganzira naho atarakimwe umuntu abajejwe ibintu bisanzwe
Terence Manira Mbona, murakoze cyane ngose ku kanya mu hari radio hejo ya Amerika.
Murakoze nawe.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Tu Frederic Nkundikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu dusangire ijambo uyu munsi. Namwe jote mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira mbabwira nti murakarama
It's the MP record Dr. Mash production Holy 7 your smile Jana upendo
Dusangire jambo yahuje benshi Muri sanga yakose byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha kabonekeye benshi Ejo hiza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize